VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriyoni neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa tatu itariki zitatu y'ukwezi k'umunani umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Leta y'u Burundi yiyamirije ingingo yose yoze itegekanya kuzana inteko mvamakungu kugataka ku Burundi habanje guhonyangwa amategeko ishyiramwe mpuzamakungu rigenderako, na cyane cyane hahonyanzwe intayo kwikugira no kwishyira no kwizana ku Burundi.
Uyo ni Philippe Nzobonariba, umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi, avuga ku ngingo ya Leta yo guhagarika icyemezo cy'inama mpuzamakungu ijeje umutekano cyo kurungika abasirikare, abapolisi 228 bajejwe guhagarika ubwicanyi hamwe n'icyozo bajya agateka akazi na muntu. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi yarimwo igitero cyakozwe muri komine Kijyama mu ntara ya Bururi, turazigaruka ko mu kanya kari imbere.
Muri iryo tangazo Leta y'u Burundi imenyesha kwitangazwa cyane n'ukuntu ingingo
Leta y'u Burundi yasohoye itangazo ryo kwiyamiriza icyemezo cyafashwe n'inama mpuzamakungu ijeje umutekano gisaba kurungika abapolisi 228 mu Burundi bagiye gufasha mu gikorwa cyo guhagarika ubwicanyi hamwe n'icyozo bajya agateka akazi na muntu. Leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'abapolisi bari hagati ya 250 batagira ibigwanisho yari yemeye batagikenewe. Ni inkuru ya mugenzi wacu yaroje wiri Kaneza.
Muri iryo tangazo Leta y'u Burundi imenyesha kwitangazwa cyane n'ukuntu ingingo y'akanama kaoni k'amahoro n'umutekano yafashwe gihutihuti. Iyo ngingo rero ngo ishobora kugira ingaruka mbi rwose kubera u Burundi butagishijwe inama hisunzwe ko ibintu bisanzwe bikorwa muri uwo muryango. Umuvugizi wa Leta yemeza ko n'ingingo yafashwe y'ukwemera abapolisi mvamakungu batagira ibigwanisho itegerezwa kubangirwa ko. Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa Leta y'u Burundi.
Nicyo gituma Leta y'u Burundi yiyamirije ingingo yose yoze itegekanya kuzana inteko mvamakungu kugataka ku Burundi habanje guhonyangwa amategeko ishyiramwe mpuzamakungu rigenderako, na cyane cyane hahonyanzwe intayo kwikugira no kwishyira no kwizana ku Burundi. Ubu haraciye nk'amezi arenga atandatu Leta y'u Burundi yari yemeye irungikwa ry'umugabo wa polisi ba ONU igitigiri kiri hagati ya 250 tabigwanisho bitwaje kugira ngo baze kunagurira ubumenyi n'ubuhinga igipolisi cy'u Burundi mu bijyanye no kugwanya iterabwoba. Leta y'u Burundi ibona yuko muri iki gihe ibintu byahindutse. Icyo kibazo kikaba ari icyo gusubira kwihwezwa bushasha kubera yuko umutekano wongerekanye kandi n'ababujejwe bawucungereye neza cyane mu gihugu cyose. Izo nteko mvamakungu rero Abafaransa bagomba kuzana zikaba ari izo gucira icyibare no gukingira ya mirwi y'inkozi z'ikibi inzego z'umutekano zashwiragiza ubu zikaba zitagira isaganirizo.
Leta isaba umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon kurabira hagufi igituma ibihugu by'Ubufaransa n'Ububiligi ari byo byamabifata ya mbere mu gusabira ibihano Burundi kubwa Leta ngo izo bihugu bishaka kunyegeza ukuri ku mabi yashikiye Burundi bifisemo uruhara muri kahise. Leta yagize igihugu cy'Ubufaransa gushaka kugerageza umugambi w'ihonyabwoko mu Burundi.
Leta y'u Burundi rero ibona yuko atamuntu afise umutima yokwemerera yuko igihugu cy'Ubufaransa cyoza kugeragereza mu Burundi umugambi mubi w'ihonyabwoko kiryabaye mu Rwanda mu gihe kitarakira ingorane zitewe n'uruhara icyo gihugu coba caragize muri igihonyabwoko, ndetse n'impari Ubufaransa bufitaniye n'u Rwanda kuri icyo kibazo nazo nyene zikaba zitarahera. Leta y'u Burundi rikaba idashobora kwemera yuko abarundi aribo bagirwa incungu yo kugira ngo ibyo bihugu bishobore gusubira kunywana no gusubiza hamwe
kugira amahoro atsimbatare mu karere k'ibiyaga binini. Leta irafite icyihanura ONU
mu gihe naho habona yuko hakenewe inteko mvamakungu kugira ngo umutekano uboneke muri aka karere. Leta y'u Burundi isavye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuzozirungika mu gihugu cy'u Rwanda aho abaza guhunganya umutekano mu Burundi baronkera imyimenyerezo bakahigishirizwa ibya gisirikare. Ibyemezo birahari kandi inama y'umutekano ya ONU yararonse ibyegeranyo bihagije kandi byerekana neza aho izo nkozi z'ikibi ziherereye n'ibyo zihakorera. Ariko rero Leta y'u Burundi irasubiye kwiyemeza kuzoguma ifashanya n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bibazo byose biraba amahoro n'umutekano agateka akazi na muntu n'iterambere mu gihe hazoba hubahirijwe intahe yo kwikukira ku gihugu cy'u Burundi nk'uko amategeko iryo shyirahamwe rigenderako abitegekanya.
Mwijoje kwa gatano windu wiheze akanama kama honu muteka no muri onu keme jingingo yoku nungikawa polisi ama janabina minongibini munani Burundi iyo ngingo yashikirijwe n'Ubufaransa isaba ko bamara umwaka bikenewe bakongerwa iminsi aba polisi bakaba rabo kuraba ibijanye n'umutekano n'agateka kazi na muntu ibihugu 11 kuri 15 bigize akanama kamaho n'umutekano nizo vyayemeje bine ntaco vyayivuze ko bikaba ari Angola Misiri Venezuela hamwe n'Ubushinwa eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eloje abanyeshuri batanu bahora bafungiwe mu ibohero rya Muramvya bagirizwa gufutanganya amafoto y'umukuru w'igihugu bari ku vyagateganyo umushikirizwa manza aburanira abanyeshuri Maître Jacques Nshimirimana aratubwira ibiri muri iyo ngingo yo kwikura abo banyeshuri mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Rosine Munezero tubatega amatwi
twagira tubanze twibutse yuko abo banyeshuri bahora ari indwi bari bafungiwe mu ntara ya Muramvya inyuma y'abashika kuri batanu bari barekuwe kuko batari bwakwize imyaka y'ugufungwa irimo twita rage de majorité pénale hanyuma abana batanu barekuwe muri abo harimo abana babigeme babiri n'abana b'abahungu batatu hanyuma ningingo yafashwe mu buryo natwebwe tuvyukuri tutari twiteze naho twari tumaze iminsi tugerageza gutakamba dusaba abajejwe ubutungane ko nyabuna botezurira abo bana kuko ku kibazo cy'abana bimuramvya n'abana urubanza rwabo rwari rwamaze kuja mu mwihere rwari rwamaze bari bamaze kumvirizwa muri bimwe twita chambre de conseil hanyuma dosiye yabijanwa muri cour d'appel cour d'appel ciremeza yuko abo bana baba barafunzwe murumva ntivyari vyoroshe yuko barekugwa urubanza rwabo rutaraja mu idonido ivyo biba iyo umushikiranganje ari wenyene atanze uruhusha guko barekura abo bana kuko abacamanza bari mu karuhuko kuva itariki imwe no kuvuga twari twiteze yuko abo bana bashobora kuburanishwa inyuma y'itariki 31 y'ukwezi k'umunani rero barekuwe ivyo gateganyo kandi n'ingingo twashimye cyane twamaze no gushimira abajejwe ubutungane kuko twari twabisavye gose kuva mu ndwi heze
abana batanu nibo barekuwe hariyo abana indwi babiri bobo byifashe gute
kuri abo babiri ni kibazo tubandanya tuvugana kuko bo bana abana bazanwe mu nyuma ntibaziriye rimwe nabo batanu kumbure niyo twaheza kukivugana n'abajejwe ubutungane ku munsi wejo tuzogira ico tubashikirije ariko turacabandanya tugerageza kuraba ko twobitorera umuti nafyo iho abandi bana bane bagirizwa ico caha nyene bari bamaze iminsi bafungiye mu gasho y'igipolisi mu cankuzo hanyuma mu nyuma bajanwa mu ruyigi abo nabo ubutungane bwa twemereye kubahisango rya hafi ku munsi wa gatanu tariki 5 niho bazokumvirizwa muri chambre de conseil rero twizera naho nyene yuko abo bana bazotezurirwa na nyarijya position ya leta y'u Burundi kuri ico kibazo isanzwe tomoye neza basavye ko abana basubira mu mashuri abandi bakaja mu mihana yabo hanyuma amatohoza akabandanya turize yuko nabo nyene bazobarekura gucyo ico kibazo kikava mu nzira Burundi mu gihugu cyose
ego murakoze cyane meza
murakoze go
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu
muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika. Umutekano warasubiye guhungabana muri zone Kiryama mu ntara ya Bururi. Umurwi w'abantu bitwaje ibigwanisho warateze umutego imodoka wongera urakubita abantu usanze mu mihana amatelefone n'amafaranga bidasagurwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Abanyagihugu muri zone ya Kiryama cyane naho ku mitumba yagwego na Rutundwe baraye batagohetse kubera ugo mugo masasu bwumvikanye mu gihe cyo kabishiru wa gatatu. Amasasu ya mbere yatangiye kumvikana buhubiriye hagati y'igice cy'isaha imwe n'igice cy'isaha zibizi joro. Mu byo twamenye nuko hariho umuhana w'uwitwa Ndimaso watewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Amakuru twahawe n'aba muri uwo muhana uri ku mutumba wa Gwego amesha ko hinjiye muri urwo rwanda batu bafise inkoho kandi ko bavuze ko kwarondera abatamakazi barubamwo. Icyo twabwiye nuko babarondera ko amafaranga. Umwe muri abatamakazi barondegwa afise nk'imyaka ya babijana avuga ko yakubaguwe.
Aha haje abantu babiri mwarashika ku bundi nyene kuziko ngo zana amahera nanjye mbere ubona nsana amahera ngo zana nibo buzana ngo kandi ndihangira rusigaza uyazane yose. Oh ya nkweze aha si kuko wakuko aha si ya aho kuko kwasi ngoma
yagukwe gashahiye.
Aje ngone impagoro kende kumuhamaye
muri ugo rugo twabwiye ko atacho bahatwaye kubera ko haciye havuga induru maze wabona guteshwa bariruka. Yamara kuri umusozi nyene wa Gwego hari hundi musore yatubwiye yuko yakubaguwe yongera sahugwa
hari 1985 rero ntabwo mu mugwe itwaje bigwanisha ntashikumana bambwiye nk'ikintu nk'ibagwa bavuze ati duza amaboko hejuru ndadoza amaboko cyo baransopa abantu batefone zibiri bamaze ko fasa mahenda batana muri afise bashatwa amari gihe mbere nisi mufuko uraba nkuta inkoni zibiri mwe mu babo ni yo mu mafyego bari batandatu batanu bavuze nkoho bari bambaye mu mabwi police bya bita impeme ya be bya byimvura bikimvura umugo sano batavuze nkoho bandi babasa batusise
musuzi wa Rutundwe naho hari imodoka ari ngoko bwa fuso yaguye mu mutego w'abantu twagiye igwanisho muca guca gwo kuri wa gatatu nkeshimana Egide nugendesha iyo modokari.
Twebwe twaraje tuvuye mu Rumonge dushitse Bururi turaparika turaryama abugire buce nko mu masaha 9 tuca turahaguruka kugira tuze dushike hakiri kare igitega turenze kuri seze gatoya dushungurutse kajya gashunguruko tuduze gatoya tuca tuhura n'abantu bafise inkoho batatu. Uwa mbere aca atangura kurasa abandi bose baca baduka barasa bose ndaraba guhagarara mbona ntibikunda aca ndongeza umuriro aca ndabandanya mbandanije rero baca baguma baturasa baca bamena ipine y'imbere harameneka radiateur harameneka n'intuze na amortisseur hamwe na parabrise y'imbere yarononekaye.
Abajijwe umutekano baragerageje kwikana abantu bitwaje ibigwanisho ariko baciye mu gyahumye nkuko twavyiganiwe n'umukuru wa zone Kiryama Gahinda Veno. Uwo mukuru wa zone yemeje kandi amakuru avuga yuko hariho imodoka ngo kugwa probox nayo nyene yaguye umutego w'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro rya keye abarimo barasahurwa amafaranga. Bamwe mu banyagihugu twahuriye ku mutumba wa Gwego barafise ubwoba n'amakenga ku mutekano muke wibonekeza iwabo.
Iwacu haragwaye nyine kuko ihatagwara ibintu tutangiye kuya turabona tubona ko ari ikintu ari nyanduruko kugira ngo ahamirigwe nabi wewe tumaze kubona ibintu biko biyerekana tutaba tubibona nk'ibi turatubona ko ari ikintu kiba
ntaho bura makenga kuko tumvise abaza aho bamaze kuja baba bafise ibigwanisho kiri umuriro inkoho amagrenade bakabambaye n'umwambaro w'igipolisi
harimo icyizere gitoye yuko bidashobora kumera nk'aho handi baba nk'umugamba kuko abanyagihugu bino kuva kera kubera bafite sedate bafise gushigikirana nta munyagihugu wino yoshigikira intambara nta n'umwe naho yoba ari umwere mani yandi bavuga ati ntanyambibure gahoza ariko abantu bino n'abantu banyashyikirana kuva kera naho waba muzamye gucyana gatatu na hehe barashyikirana byageze kibi bagaca baje inama akaboneka ijambo ry'ubushinganahe bagashitora imuti nyakuri bakabigwanya.
Kimwe kihari nuko twebwe abantu bavuka ngaha tuje hamwe hageze ikibaye aba bana baba bazinanye ku buryo utaje gutabara bamubona kandi abajeje umutekano bakongerezwa hari abajeje umutekano bake cyane.
Tumenyeshe ko umunama w'umutekano yabaye kuri wa kabiri urongoye igipolisi muri komine ya Songa yavuze ko bagiye kuraba ukuntu bakongereza abajeje umutekano muri ako karere muri zone Kiryama komine Songa mu ntara ya Bururi. Fidelite Ishatse jujya Amerika.
Urakoze Fidelite. Tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda urano umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na studio Ijambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Bakunzi biganiro vya studio Ijambo, Jerome Niyonzima ndasubiye kuba ikaze muri cha kiganiro mikundira arico ntorere kazoza. Mu kigo cha politiki giheruka twari twabakiriye ku mayange ivyerekeye ubuzima bw'abanyamusaga imwe mu makomini yaranzwe mu imyerekano mu bihe biheze. Inyuma yaho tuvugishije abanyagihugu ku vyerekeye ubuzima babayemo muri kino gihe n'icokorwa ku bwabo, twarabemereye ko muri kino kiganiro tugiye guha ijambo abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano, eka mbere na bamwe mu babikurikiranira hafi kugira ngo bagaruke ku idonido kubijanye n'ubuzima bw'abanyamusaga bakagaruka no ku muti wotogwa. N'ubu nyene nongereme ijambo Kisi Munezero aganire nabo batumire.
Ikiganiro intorere kazoza uyu munsi nkuko mwavyumviye tukaba turiko turaraba uko ubuzima bwifashe muri zone ya Musaga n'ico bamwe n'abandi bariko baraterera kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri iyo zone uyu munsi umutekano utifashe neza. Ku ruhande rw'igipolisi cy'u Burundi ngo si ngombwa ko igihe cyose hari uwikeswe ko yoba ari inkozi y'ikibi abapolisi bitwaze bajeje intwaro. Pierre Nkurikiye avugira urwo rwego amenyesha yuko ataragera yuko igitigiri cy'abapolisi uyu munsi aboneka ari benshi kigabanuka.
Ibikorwa vy'abapolisi cyangwa abandi bakorana b'abasirikare bajije umutekano abapolisi baba benshi ahantu bivanye n'ukungene aho hantu aba hameze, kandi uno munsi mu gitondo urashobora gusanga ari benshi kuri iri barabara sasi tukasanga atanu umwe hari cyangwa ugasanga bungururije kurindi. Ugereranije n'ukungene hari hameze imbere yuko by'imigumo ko bibaho nivyo koko uno munsi rero abapolisi benshi ugereranije na kiriya gihe. Akazi kabo rero nako gucungera umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo baba ngaho hantu.
Nyamusaga bavuga yuko bashima cyane igikorwa c'abapolisi na cyane cyane abapolisi bamana poste ku Musaga, ariko ati iyo haje abandi bapolisi bavuye handi baje kuhakorera niho usanga umutekano kungabana. Tukovuga ko hari abapolisi beze n'abapolisi babi bigenda gute?
Oya ivyo yo nkumbure ni mvugo yabo bivanye nuko ushobora gusanga abo bakorera kuri commune bamyeho usanga bafishe ukuntu bashobora kuba baramenyeranye n'abanyagihugu bakavuga rero bakamera nk'abe biyumvamo kurusha abandi. Ariko umupolisi wo mu Burundi no munsi numwe bose bafise bajejwe ikikorwa kimwe, ico kimwe twakwita mission imwe niyo gucungera abanyagihugu n'ivyabo.
Ane mwibaza ko ari hinyifato kumbura ingira ngo bubashasha bokora kugira ngo bumve yuko bakiriwe nk'abo bamana n'abapolisi abanyagihugu.
Abapolisi bose bakora cyo kimwe. Burya ibyo nivyo nakantu ko kugomba gucanisha muvuga kuti bajya ni beza cyangwa bariya si beza.
Mbega nyine abajejwe umutekano n'abajeje intwari muheze mugakorana gute muri icyo kibazo cy'umutekano muri zone ya Musaga?
Abanyagihugu muri rusange bahura n'abapolisi muri bimwe twita ama imigwi ihurikiyemo y'umutekano ihurikiyemo bose bimwe bita comité mixte de sécurité. Iyo rero washaka ku rwego rwa zone cyangwa rwa commune uburongowe n'ubujejwe intwaro, hanyuma utwara igipolisi cyaho hantu agaheza akaba icege agacaje harajamo rero n'abandi baserukira imigwi itandukanye y'abanyagihugu bakoba bari ngaho hantu. Niko rero bimeze muri rusangi mu Burundi bwose.
Birashika yuko igipolisi kivuga ati tugiye guhagarika abantu bakekwa yuko ari inkunzi zibibi abo bandi bagize uyu mugwi urihurikiyemo bose bijejwe ikibazo cy'umutekano batabizi.
Ibikorwa byo gucungera umutekano novuga ko bifise ingero zibiri. Hariho ibikorwa byo gukinga, hakaba n'ibikorwa byo gufata canke byo kubuza icyaha kiba kiriko kirakogwa ivyo byose birafise ababikora nubwo twavuze ko abapolisi bafise aho bahurira n'abanyagihugu canke n'abandi bajeje intwaro muri iyo migwi no kuvuga yuko bikogwa byo gucungera umutekano bikogwa nabo bantu byose bikogwa nabo bantu hariho ibikogwa by'ubuhinga bikogwa n'ababijejwe gusa abajeje umutekano abapolisi cyangwa abasirikare hakaba nibikogwa bindi bitanovuga bitari byo buhinga nk'ibi byo kwegeranya makuru no kuyatanga gufasha kubijisho no gutwikwajira umutekano bikogwa n'abanyagihugu
amutirira abanyagihugu bavyumva na cyane cyane abanyamusaga botahura yuko abapolisi baza bagahagarika umuntu bakamujana mukuru w'umutumba ujejwe quartier tabizi
umuntu yarondegwa n'ubutungane nta namwe handitse yuko abajijwe umutekano wa polisi cyangwa abasirikare bamaze kuronka urupapuro rwo mu butungane rurondera uwo muntu nta namwe handitse yuko bategerezwa kuja kubanza kubaza uwundi muntu uwo ari we wese nubwo yaba ari uwo ari muri uwo mugwi w'amaho ujejwe umutekano canke yoba ari uwundi munyagihugu kanaka canke uwundi ajejwe ikintu kanaka nta namwe vyanditse yuko bigenda gutyo bamaze kuba bafise urwo rupapuro iryo tegeko urwo rupapuro rurondera uwo muntu baraheza bakagenda bakarondera uwo muntu vyiza kugira ngo igikorwa nkumbure gigende neza kurusha ni vyiza ko baheza bagaca ku wajejwe intwaro bari ngaho kugira bafashanye nkumbure ico gikorwa kigende neza kurusha cyangwa ikinyaruke gusumba ariko nta namwe vyanditse ko bitegezwa kugenda gutyo na cane cane ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura na cane muri ajyama bijya bibanza vyabereyemo ibintu vy'imigumuko hageze igihe iyo migwi y'amaho y'umutekano imera nk'iremerewe hari imbere n'abamwe bamwe bagiye badohoka kuburyo hagiye hatakara icyizere hagati y'abajeje umutekano n'abantu bamwe bamwe muri iyo migwi birashobora rero kuba byarashitse bamwe bakavuga bataba abantu tubibabwiye nko muri bashabaza kubwira za nkozi kibishe ziruka cyangwa tubibabwiye bashabagenda kubabwira kugira abanyegeze ivyo biwanisho cyangwa ibindi babigiye kurondegwa icyizere birashobora gushika ko kiba caragabanutse gatoyi
ikibazo cy'abajeje intwaro cyo kirihe mu buzima bwa zone Musaga Fadimbo Nimpa arongoye igisagara cha Bujumbura umunyagihugu aba muri zone ya Musaga uyu munsi mumubwira iki kugira ngo yumve yuko abajeje intwaro ifisi kimwiyumvira ko yumve yuko hari ico mu muhanura kugira ngo ashobore kubaho neza gusumba uko abayeho uyu munsi
umunyagihugu ku Musaga no mubwira nuko yoharanira amahoro y'ubwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubakwa amashuri ariko nko kuri zone ya Musaga nta kiriko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke no basaba ko nyine buharugurukira amahoro ajya amazi abuze bijya bikogwa byose by'iteramere biteko birakogwa bishobora gukogwa
jije umutekano mu polisi n'umusirikare uyu munsi barikora kurera muri zone ya Musaga kumburingira ngo barafise uko bokora gusumba uko bakora bakuriye mu yandi mazone adafise ibibazo nk'ivyo bobo mwiyumvira yuko hari kandi karira ubushiramo kugira ngo twumve neza ko umupolisi ariko arahakorera afise umwitwarariko yuko umunyagihugu bakumusaga atunganirizwa habaye ubutungane
basogokuru bamwe bayivuga ati aharo abantu ha muruntu runtu sino bemera ko ejo atamye dogo yobura ariko ingene nzi babanye bikunda kugorana cyane cyane bikujya nabwi habaye bitero ariko iyo bahanahanye inkuru bagateramana ntangorane ziba icyo nosaba ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare nuko bukwegera bene gihugu bakama bariko barahana inkuru bahagira umwizerano bagafatanya kugira bagwanye umwasi aho rero bituma atakwinubana ikibabaje n'igihe baba ariko baratera inkuru bamanye kwazabona mu nyuma batewe grenade ivuye hahandi ukacisanga batangiye kubinuba ariko ho tugeze no munsi hariho umwizero
ujejwe intwaro ari mu bo murongoye mukuru w'igisagara cha Bujumbura umenga ntaboneka cyane yo ariko hari abantu ibyo bikorwa we yofatikiye kibanze urya mu kihe kibanze mu ico gikugu
nivyo umukuru w'igisagara ibikorwa nk'ibyo ariko biraba abari mu yandi mabanga mugara afisa moserukira se majisho haje hariho urengoye komine hariho urongoye zone hariho urongoye quartier hariho n'abo twita abanyumba kumi turiko turashira abo bose ni ijisho ry'umukuru w'igisagara iyo rero abo bahashitse ntacyononekara nico gituma na bene igihugu basaba bati imbere yo kuza nimuzanane nabo twitoreye abo rero ni bahambera ariko ndabikurikiranira hagufi kuko harabavuga ati baraturenganije baradutwaye taca tuzira tukabaza hama dusanze koko babiketse tukabasaba bakabarekura hari inkozi zibi nazo nyene bakatohoza neza kugira ntihagire uwo bihendako
abanyamusaga uko nabumvise menga umukuru w'igisagara cha Bujumbura se ko umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga ati urya mwene wacu urya muntu twareze Fredy Mbone impamba ndee baramuvuga no mwizina tubona murindiriye ko byinshi
nivyo niho navukiye barandeze abandi bari umunabanje abandi narabareze ahubwo na grand sawe abanyamusaga bose kuboshigikira umuhungu wabo iwabo nyine akariho bamushigikira biboneka nituje hamwe rero nabo bakugwanje nabo bari umunanje nabo bavyeyi turabe ingena amahoro agaruka turabe aho bigoranye tubitore nyinshi turi kumwe murabe yuko musaga itazosayangana kuko izoba yararonse amahegwe ironka umukuru w'igisagara havuka
umukuru w'igisagara cha Bujumbura ndabashimiye
murakoze cyane namwe
iri jisho umunyagihugu n'ujeje umutekano barabana kibare rizoshikana ku mahoro arama zone ya Musaga tuvuga ko kubaho ubuzima n'indi migenzo myiza y'abarundi bigifise ikibanza mu mitima y'izo mpande zibiri mwishira hamwe Search for Common Ground bishinze gufasha abantu kubana bashira imbere bibahuza no gutatura amatati bidaciye mu nguvu buba babibona gute reka dukurikire umufaso ni Florida hitungiye arirongoye
imigenderanire myiza irarondegwa kandi imigenderanire myiza iza iha inkomezi umubano kandi bigatuma abantu baterera imbere hamwe rero hagizaho bamwe babona ko byose babikorera mu gashavu mwakagira ishavu ndakishundi nkuko mengo ntamwitayeho aho ibintu biriko biraja mu matati cyane kwa abantu babiri batata mu gihe afise inyungu bahuriye ko ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ikidasanzwe ni giki kidasanzwe nuko abantu batatura amatati biciye mu nguvu biciye mu kugwana biciye mu bintu bituma hasigara ubuzima bw'abantu jewe no hanura abantu ngo umuntu wese azaratahura ko ubuzima bw'uwundi bukeneye guhabwa agaciro nukuvuga ngo ugugwaruka rurakeneye kumenya ko rukeneye muri go kumva ko rufise agaciro ubahwa gubahirijwe nabo nyine barategeza kumenya yuko nabandi bategeza kubahwa bakubahiriza nimba hariho abajeje umutekano bategeza gukorera aha abantu baba mu makominote yabo bagomba kumenya ko nabo nyine bakeneye kubahwa inzego z'umutekano zirakeneye kubahakwa n'ukubahirizwa aho zikorera kanatsinda buriya ziza gukora ku bw'inyungu za bene gihugu niyo mpamvu yuciye ku mupolisi birakwiriye ko muramutsa ukamuhabwa ke niyo ndero twahawe ikirundi nawe nyene kumbure uje ufise umutima w'ubuntu umutima w'urukundo umutima wo kumwegera naca hita guterera kure nibatahure nabo nyine rwaruka inyifato rimwe rimwe bagira kuko hari gihe umuntu agira inyifato bihagaze kuvyo yabayemo n'ibyo yaciyemo ugasanga abantu bagenda barahahamutse bagenda bafise ubwoba ico gihe yuhuye n'umuntu afise ubwoba igikwiriye nuko wewe umwubahura bomenya igikeneye gukogwa mu gihe nk'iki kugira ngo haboneke umutekano mu miryango haboneke imitekano mu makartie atandukanye
Krisi Munezero ndasubiye kugushimira mwe nabo batumire mwariko muraganira Jerome Nenzima nongere nkengurukire abo bose bateza amatwi ntorere kazoza ntimuranirwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
murakoze Studio Ijambo nshuti mwese mu kundi radio ijwi y'America ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu hinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye turashimiye cyane rwose abaduteza amatwi mugerero mugoroba mwiza eka n'amahoro mu banyu bose mugira amahoro